tuya gicyaga ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hanyu byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mongimonge muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Doramkije canye ndabahaye mwiriwe bivanye naho murereye ku munsi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho murereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishiramwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje mfatikanije mu bihinga bw'ivyuma na Romain Semaku. Ikiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacques Kahora. Turi mu gisagara cya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Eka duhere kino kiganiro n'ibivugwa mu ikambi nduta muri Tanzania ngo aho ngo atampunzi rekuriwe gukora ibikorwa bibungukira bakoresheje umutahe urenga ibihumbi 400 by'amashiringi y'amatanzania ngo barongoye intwaro kandi babona ko izo mpunzi zitarekuriwe kurima. Naho biri uko umwimbu w'ibiharage ibigori wabaye mwiza mu mwaka waheze. Reka byose tubibaze mugenzi wacu Bebline Kwizera ari mu ikambi nduta muri Tanzania.
Mu nkambi ya nduta mu gihugu cya Tanzania ntivyoroshe kwiyungunganya ku mpunzi aho ni mu gihe bibujijwe gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kiretse ibya butike bitarenza umutahe w'ibihumbi 400 by'amashiringi ya Tanzania. Ibindi byose bikoregwaho bakaba babikora babundabunda nk'uko uyu abitubwira.
Mu nkambi nta rudandazwa na rumwe turekuriwe kiretse utubotike tutarenza umutahe w'ibihumbi 400. Ibisigaye byose dukora no kwinyegeza nk'akarorero, uburiro, ububare, kurima n'ibindi.
Naho ngo bigoye izo mpunzi zirarimira mu nkambi hagati eka mbere n'inyuma y'inkambi. Ariko ngo ingorane ngo ni nyinshi na cane cane kubarimira inyuma y'inkambi. Aba bagabo babiri umwe asanzwe arimira mu nkambi uyu ndi arimira inyuma y'inkambi baratubwira uko babigenza n'ingorane bahura nazo.
Ko nakubwiye ko kurima turima ariko ntibaze bone igihugu cyoroshe ko itanze niko nimeze ni si y'ibiti gusa turima munsi y'ibiti. Rero nk'ishami rya Redeso naryo tubona ari kurikirana cyane cyane ibintu by'ibiti. Nukuvuga nabo nyine bagufashe kweri bakwaka ibyo ariko rakoresha naho nyine aho n'igihe utatagutwaye ugufunga. Nukuvuga turima ijisho rya fyutse.
Kurima inyuma y'inkambi no kwiyahura kuko ntitwemerewe gusoka inkambi ngo tuje kurima inyuma y'inkambi. Haba kugenda cyangwa kugaruka ni ngorane kuko nukubundabunda ntitwemerewe gusohoka. Ni mukuronka rero naho aho umuntu arima nuko muvugana n'umuha uwo muha akagukotera aho zorima. Mu gukota uwo murima ukota ihegitari imwe uyikota ibihumbi jana. Kurima witwa umukozi wiwe. Iyo ageze kwimbura naho haraba ingorane. Hari igihe abona ko umurima ubereye agacatangura kukuzunguruka. Ni ukuvuga ko atanguye kukuzunguruka hari igihe bishika ugapfungwa. Iyo ufunzwe ufungwa amezi 6. Ni ukuvuga ko ibikorwa bikorerwa inyuma y'inkambi birateye isoni kuko gusohoka ni ukwiyahura. Gusohoka hari igihe bakwicira mu nzira, hari igihe abandi babazi banyururizwayo, abandi n'aba bakenyezi bagafatwa ku nguvu. Inyuma y'inkambi ni habi cyane.
Ngo iyo ugize igihamana ntuhure n'ingorane izo mpunzi ngo zirabukura mu cibo nabujya aho zirimira himbuka. Mbere ziremeza ko umwimbu wagenze neza uyu mwaka ko naho imfungurwa zogabanywa uyu ngo ntangorane yogira n'umujyango wiwe
byukuri ko bo twabagize kubagira amahigwe ntugira ibyo bibazo no mwaka twarimbuye ndaje nko mwimbubi yoba ibiharage ikambere n'ibigori ndaho nako n'ukuri naho ibadupageza yune duha no bironkaje ndabona ko no baho
riko naho dutandukire n'ibivugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Tanganyika y'amajepfo ya Kivu aho mukuru wako gacimbiri aheruka gutanga isekeza ry'ukurihisha ikori ku mwaka ingana n'ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amakongomani ngo iryo kori rikaba rero ryerekeye buri muntu wese ari munsi y'imyaka 60 reka tubibaze mugenzi wacu Marie Charles Nazwe ari mu ikambi ya Rusenda aho rero ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
mu nama rusange yakoresheje mu isoko yo mu Rusenda kuri uno wa gatatu Genfield ya gatatu ndamukizo n'umwaka umuyobozi wa sekretari ya Tanganyika umushinga nahe mu Rondani mwimi wa Jone yaboneye hakaje kugutanguza isekeza yo gutoza makori muri sekretari yose ya Tanganyika y'uno mwaka rikaba ningana n'amafaranga ibihumbi bitatu ku mwaka by'amakongomani umukuru wa sekretari ya Tanganyika yaramenyesheje kandi imigwi y'abantu itarabwa n'iryo kori ayashize akadomo ku bakozi ba leta ku banyeshuri mu mashuri mato mato na yisumbuye kubihebe imana kubatama n'abatamakazi mbese n'impunzi kuri n'umugu wa nyuma umukuru wa sekretari ya Tanganyika yahamagariye kwama wibangikanije ibyangombwa amakarata ndangampunzi kugira ngo ntibawitiranye n'abavuka gihugu Byankandondera Jean Christian umwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda yakurikiranya iby'iyo nama yayagira Uganda rwacu bikuru bikuru mu byavugiwe mu iyo nama
uvuga twayaze yadushitse yaradushikiriza atubwira ko hagiye kuba igikogwa cyo gutanga ikori ku bakongomani bose bakwije imyaka 18 y'amavuka kugeza ku myaka 65 y'amavuka no kuvuga impunzi ko zitemerewe kuriha iryo kori
Tingoniya makarata ndangampunzi yatanzwe ayo makarata ntiyaronse bose ahabya nkandondera kagira makenga ko hari impunzi zizohava zigwa mu mporero
twovuga ko benshi mu bahawe ayo makarata aranga impunzi harimo benshi batayafise bizo bashobora kuja mu isoko cyanka kana yibagira aho rero nibaza ko baduciye ko bakatubaza cyo tubera byiza babikoze mu bwitonze tukamenya ati uyu numurundi tukamuvugira ari ibi bisabwa tukarondera ingene twobironka
aya makenga bya nkandondera yasangiye n'izindi mpunzi uyu wabona ko seneri kwiye gutanga impapuro zidasanzwe ku batararonzwe ikarata ndanga mpunzi mu ntumbero yo kubakingira
muri makeye twe twavyakiriye neza kuko turi muri Kongo nje kurengana amategeko yo muri Kongo ari kibazo dufite nuko hariho bene wacu babakongo babarundi barefije tutararonka byangombwa ko bidoce bigenda gute twasaba resenere ko turosha urupapuro tutwemeza ko niyo tugiye hanze y'inkamba cyangwa tugatembera bakaduheza iki urupapuro kwemeza ko turi impunzi
mu mubiseneri twabarondeye kugira ngo bagire ico bashikiriza kwa no makuru umushinga ntaye Didier Numbi wa Numbi awurongoye mu ikambi ya Rusenda yabwiye Uruganda rwacu ko ataramenya ibyayo makuru aca yemera kuzogira ico abwiye Uruganda rwacu aheje kuvugana n'umukuru wa sekretari ya Tanganyika ku ico kibazo muri grupe ma yabarara y'umanuko ikambi ya Rusenda iherereyemo iryo kori rizotozwa n'ibiro by'iyo grupe ma nyene mu busoriko bw'intara ya Kivu manuka mu karere ka Fizi mu ikambi ya Rusenda Maria Karoni ni nahazwe kubwa ikiganiro tuyage mu karere k'ibiyaga binini
dutega matwi inkuru n'ivyaranguwe n'umugambi wo gwaruka gw'impunzi z'abarundi guhanahana ijambo no kubana mu mahoro bica ku maradio 10 yo mu kibano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo tutibagiye no ku rubuga rwacu rwa ongea yaga wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info
Barakoze bebe ni kwizera na Marie Charles Nazwe kuri izo nkuru baje kudushikiriza guhuza imiryango n'ibimwe amashirahamwe akorana na HCR yishinze mu kwitwararika abana b'impunzi b'abarundi bajejwe ingo mu ikambi mama mu Rwanda muri amashirahamwe Save the Children's niyo yiyumviriye umugambi mu gutegura kazoza kabo bana tubibaze Aline Nirere
Amakuru dukura mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko ishyirahamwe Save the Children rikurikirana abana bose muri rusange baba ngaho muri iyo kambi ya Mahama. Nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ngo ku bana baje bihunganye batazananye n'ababyeyi iryo shyirahamwe rirabaronderera imiryango ishobora kubakira gutyo umwana agakurira mu muryango. Umwe mu bakora muri Save the Children aratubwira uko bigenda kugira umwana bamwakire.
Twebwe nka Save the Children nicyo tubafasha icambere na mbere turakora identification y'abana baze bizananye atamuvyeyi n'umwe baje bazananye. Dondere imiryango myiza imiryango imwe ishobora gutanga uburere ku bana tugakora icyo bita assessment tukaraba umuryango nyine ushoboye kuba worera umwana se n'ababandi atantuze baba basitekira ku nyungu runaka iyo tumaze rero kubatora ababyeyi bafite umutima wa kwizeye niho duca tubahereza turaraba umwana tukamumuhereza hanyuma tukahagiranira amasezerano noneho rero tukaza turafasha umwana mu buryo mbese mu bijyanye n'uburyo canke n'ibikoresho iki no gutegura umwana neza mu mutwe tugira ko tumuha ibintu by'impanuro byose ariko twamushyize mu muryango niho bitworoshye.
Umwe mu bana bafashwa n'ishyirahamwe Save the Children arashima. Umubyeyi nawe aratubwira uko abo bana bari bameze batarakirwa na Save the Children.
Abo bana mu by'ukuri bari bateye ikigongwe, bari bateye imbabazi kuko aharaye, aho yiriwe siho yarara, aho yaraye siho yirirwa, nta mashuri biyumvira kujamwo, nta gihanura, nta umwitwararika, yewe niyo baronse niyo rasyo, nta gihanura, baca bayaronderamo amafaranga bakabigurisha byose. Ubwo rero kubona baguhaye na rasyo z'amaru kwezi ugacukura mu dufaranga dukeyi nta ntuzi nyene tujera byari bigoranye cyane. Rero
akabashima ngo agereranije ikintu abo bana bameze ubu n'igihe batari bwaro nk'ababyeyi babarera.
Bamaze kugira uruhande y'ababyeyi rero ingeso zaratandukanye zarahindutse, bamera neza, basubira ku mashure, baja mu rugo, bamenya ko baronse ababyeyi, niba dahashaka kujya gasaba uruhusha, ibintu byose bikomeza kugenda neza nk'abana bari kumwe n'ababyeyi. Rero numva rero imyitwarire yabo yarahindutse cyane ko ubu bafise ababyeyi babarera bameze neza cyane.
Mwomenya ko abo bana bihunganye bafashwa n'ishyirahamwe Save the Children ari ahanini abana bari hagati y'imyaka 12 na 17.
Arakoze mugenzi wacu Aline Nirere kuri iyo nkuru aje kudushikiriza. Mu gusozera kino kiganiro tubabwira inkuru nziza ku bana b'impunzi z'Abarundi mwigambi na Kivare, Imbarara na Kampala batashoboye kuja ku ishure kubera ataburyo bwo kuriha amahera y'ishure bari bafise. Ikigo Yosefu Shirimbere carafashe mu mugongo abanyeshuri bagera ku 292 muri uno mwaka w'ishure. Akaba rero arakanyamuneza ntangere ku bavyeyi babo banyeshuri. Yves Irakoze ari mu ikambi na Kivale abidushikireko.
Impunzi z'Abarundi bo mu Buganda barakengura ku bufasha bahabwa na Fondation Joseph Nishirimbere aho yitaho abana b'impunzi bataronse uburyo bwo kubandanya amashuri. Iryo shyirahamwe rero ryatanguye Burundi n'abasigwa umushinga na Joseph Nishirimbere yari asanzwe afasha abana mu kwiga mu bihe by'amagu mu Burundi bwaciyemo. Kugira ngo rero ibikorwa by'uwo Musamariya w'ikigongo bibandanye, baciye bashinga iryo shyirahamwe mu 2011 aho gushika mu 2015. Ariko kubera ingorane igihugu cy'u Burundi cyagize mu 2015 ntibyabaye bigikunda ko babandaniriza mu Burundi, baca bafasha impunzi z'Abarundi aho bahungiye. Ku bw'impunzi zina Kivare bamaze gufasha barakenguruka ubwo bufasha, bakanavuga ingene byari bimeze imbere yuko bafashwa.
Ingerageje kuvuga mu camaki Fondation Joseph Nishimbere yaje hageze kuri twebwe cyane cyane harimo rero mutoya wacu tariya yagize amahirwe yo guheza amashuri yisumbuye. Fondation Joseph Nishimbere rero imaze kuza irandika nawe nyine yagira amahirwe yo kwandika mu bandi ubu bari ku ishuri. Navuga ko nkenguruka kuko cya Fondation Joseph Nishimbere ngahe na Kivare.
Banagira ko banakengurukira abo babafashije, bakanasaba ko babandanye babitaho na buryo ari benshi babikeneye.
Mbo turakenguruka cyane igikorwa cya Fondation Joseph Nishimbere kuko ubu turashima kuko uwo muvukanyi wacu ubari kariga kandi urabona iyo muwa mu nkambi muhura n'ibibazo byinshi cyane cyane nk'abatabagize amahirwe yo guheza ayo mashuri, ariko iyo basubiye ku ishuri nabo ubwabo n'ubundi buzima babahinduye turabikenguruka cyane kuri ubwo buzima bwahindutse
kubwiyo foundation baguma nubo bita kurutare ngo barabe ko boronka uburyo bwo gufasha abandi benshi na buryo ababikeneye ari benshi cyane tworangiza tubamenyesha ko mu Buganda hari impunzi z'ababa ibihumbi 60 kandi hakaba harimo abana badafise ingene bashobora kuja mu ishuri
Nana dusuzire kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteza amatwi kuri micro mwari kumwe na Ofeli Baranshamaje nk'abarero ndabipfurije amahoro y'Imana na ubuta.